Isanganiro.
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.
Mbanje kubaramutsa mweke mwese mwahisemo kwandanya muteza biri ibiganiro bicano kuri radio Isanganiro. Ndabani kaze makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières RCF ryasaba ubutungane bw'u Burundi guheba ibyaha cyagiriza umenyesha makuru Sandra Muhoza yarekuwe kuri uno wa gatatu. Murano makuru kandi murakurikira urongo ikigo cy'abamenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse icashikiriza kubijanye ne kugwa cy'uwo umenyesha makuru. Runani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho FNACB rusaba inagurwa gishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique. Nayo akazi kasubiye gutangura kuva kuri wa gatatu ku Barundi bagiye kwisumamo i Dubai mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nk'uko Abarundi bari muri ico gihugu bavyemeza. Mukanyi sase nido nido njyana makuru Eric Uwimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma sangwe kazi.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabani kaze mwidonido ryano makuru. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières RCF rirashima irekugwa ry'umenyesha makuru Sandra Muhoza w'ikinyamakuru La Nova ahawe umwidegemvyo inyuma y'imisi 685 ari mwibohero. Mu gihe ingingo y'urubanza rwa Sandra bitegekanijwe ko izomenyekana itariki 20 uku kwezi kwa gatatu, iyo shirahamwe RCF risaba ubutungane bw'u Burundi guheba ivyaha yagirizwa. Sandra Muhoza yari kuwe kuri wa gatatu inyuma y'imisi 5 hafashwe ingingo imurekura by'agateganyo yasohowe na parake nkuru yegamiye sentare isubiramo imanza ya Ngozi hari itariki 27 ukwezi kwa kabiri guheze. Yari apfunzwe kuva ku kwezi kwa kane umwaka 2024 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba amacakubiri yafatiye ku rukoba. Numumenyesha makuru Kenny Claude Ndwimana yararekuwe by'agateganyo kuri wa gatatu hisunzwe ingingo ya parake nkuru y'igihugu ikukira komine Mukaza yafashwe itariki 27 ukwezi guheze. Ikigo cy'abamenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse bakira neza irekugwa ry'abamenyesha makuru. Mireka Nyange akirongoye asaba ko mu gihe umenyesha makuru akoze ikosa ry'umwuga kuboto kwihutira kumufunga ho banza kuba ibiganiro hagati n'inzego zijejwe ibyo kumenyesha makuru hamwe n'ubushikiranganje bujejwe. Asaba kandi ko aba bamenyesha makuru borekugwa Burundi tumutegabira.
Mu kigo cy'abamenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse du Burundi turahimbawe cyane nirekugwa ry'agateganyo ry'abamenyesha makuru Sandra Muhoza kinyamakuru La Nova n'umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana bidegemvya kuva kuri uyu wa gatatu bakaba barashoboye gusubira mu miryango. Nivyo bari bafise ivyo bagirijwe mugabo kubona harabaye iryo rekugwa ry'agateganyo turabikenguruka tugaca twifuza yuko hoba novuga nti irekugwa Burundi ntiribandanye riba y'agateganyo. Hamwe bavuga ati Sandra mu kwezi azohore yitaba ubutungane rimwe mu kwezi, Kenny nawe nyene azohora yitaba ubutungane rimwe mu ndwi. Turifuza yuko ahubwo ibyo byokugwaho Burundi bakidegembya Burundi. Sandra baramubwiye yuko atemerewe kurenga intara. Uko kwidegembya Burundi rero twifuza mu kigo cy'abamenyesha makuru mu Burundi nuko yoshobora kurengana imbibe z'intara ya Ngozi akatembera mu gihugu bikunze nuko aja no hanze amagara yaramukitse bikunze yuko anivuza ari mu Burundi canke hanze akidegembya agashobora kuja kwivuza. Umumenyesha makuru akoze ikosa ry'umwuga ni habe hanze habe kumwumviriza ntibirinde guca bija mu butungano ubwo nyene. Turafise inzego zitujeje hari kigo inama y'igihugu ijejwe ingena makuru atangwa sense. Turafise ubushikiranganje dukukira izo zose ni intambwe kugira ngo uwo mumenyesha makuru abanze yumvirizwe ntaca janwa mu butungano ubwo nyene. Kandi niyo yo janwa mu butungano ntihahindagugwe kamere kicaha.
Mireka Nyange arongoye ikigo cy'abamenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse. Ano majwi akaba yegeranijwe na mugenzi wacu Lidi Gahimbare. Mu bijanye n'ubutungane naho umunyororo w'ubuzima bwabo bwose nico gihano sentare nkuru ya Burunga yahanishije kuri uwa kane umugabo azwi ku izina rya Emmanuel Niyonkuru yagiriwe n'icyaha cyo kugandagura umukenyezi wiwe mu ijoro ry'igenekerezo rya 27 rishiri rya 28 ruhuma mu mwaka 2026 kumuhana iwabo kumutumba warukere komine matana akoresheje igipanga n'ikibezi muri ntayi cese yashashe mu manza zikibiriraho umushikiriza manza yamwagirije kuyica mu kenyezi wiwe yabiteguye ariko rero nubwo uwo mugabo yaburana yemera icaha cuko yamwishe yasiguye ko agashavu kadugijwe n'ingene uwo mukenyezi wiwe yamukengera amubwira ko mu bana batandatu bafise atanumwe uwo mugabo bavyaranye arimo
Isanganiro Inami sumbingimba
Amakuru mu rurimi rw'ikirundi hano kuri radio Isanganiro arabandanya urunani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho FENASEB rusaba inagurwa gishyiramo ryo kuvuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique nayo leta n'abaserukira abakozi bakicarana kugira hafatwe ingingo zibereye kugira abakozi bavugwe bongere baroswe imiti bandikiwe n'abaganga Manuma Antoine abivuze inyuma yaho bamwe mu bashinga amateka bashikirije amakenga kubijanye n'ingene ishyiramo mituwele li datungani li zaneza abanywanyi baryo tumutegabiri
kuronsa ubuvuzi bwiza abanyagihugu harimwo n'abakozi bayo ni ngombwa kuri leta ishingwa ry'ishyirahamwe mituwele rivuza abakozi ba leta ryaje ryisunga iyo ntumbero uburyo rikoresha bukaba buva mu ntererano zitangwa n'abakozi buri kwezi hamwe n'intererano itangwa na leta ariyo mukoresha kugire ishigikire abakozi bayo ariko abakozi bakaba badashimishwa n'ingene iryo shyirahamwe rikora kuko bataronswe imiti igihe bayandikiwe n'abaganga amavuriro eka n'amamangazini y'imiti yigenga akaba yinuba iryo shyirahamwe mitiwele kubera ritabariha ku gihe igice cy'amafaranga ririhira abakozi bigashika ugasanga ku miti mwimwe ayo mamangazini yigenga arihisha ijana kwijana ikiguzi cayo abakozi uyu munsi ntibagira ayo bacira nayo bamira kuko iyo mituwele yashinzwe kugire ibavuze ataco ibamariye bamwe mu bashinga amateka bakaba basavye ko iryo shyirahamwe ryofutwa urunani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusaba nyabuna ko cyonagurwa leta n'abaserukira abakozi wo kwicarana kugire hafatwe ingingo zibereye ico kigega ntikigende akagirire
hano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'uburimyi bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Burunga bidoga ko bamaze gucegwa gutera ivyimpeshi bivuye ku kubura ifumbire mva ruganda umuyobozi w'ubudandaji mwishyirahamwe fomili hingura uwo mwavu asigura ko uko guteba kwifumbire kuva hanini ku bukene bw'amafaranga y'agaciro yo kugura ibikoresho bayihinguramwo yabivugiye mu nama y'imisi ibiri yasozerewe kuri wa gatatu ibururi yatunganijwe na buramatari w'intara ya Burunga mu ntumbero yo kwiga ingene iyo ntara yoteri imbere Zeno Nzambimana yarakurikiye iyo nama
Abarimyo mu makomine ya Bururi na Matana batararonswa ifumbire mva ruganda yirima y'impeshi bavuga ko bari bamenyereye gutera kuva hagati mu kwezi kwa kabiri gushika mu mpera z'uko kwezi ariko gushika ubu mu kwezi kwa gatatu ngo ntibaratera na gatoya bivuye kwibura gifumbire bagasaba kuyironswa
Indugira gatatu tutonda tubura n'araba bihaga bya cerewe mwakuragiye twagomba rero ko botubwira kimwe kwiriye niko tayiri
wikiwaza gusumba ngo nuko ngo basabwe amafaranga yo kugura ifumbire imbere y'igihe ariko hageze gutera bakayibura umuyobozi ajejwe ubudandaji mwishyirahamwe fomili hingura uwo mwavu asigura ko ubu abarimyi basaba ifumbire biyongeye ariko uko guteba gutanga ifumbire ngo kuva ahanini kwikena ry'amafaranga y'agaciro bakoresha mu kugura ibikoresho biva hanze matière première muri Faransa Jean-Pierre Nzobandora avuga ko iyo ngorane kugira ngo itoregwe umuti urama ngo baramaze gutangura umugambi wo kongereza amahinguriro harimo n'ihinguriro ry'ibukemba mu Rutana rizotanga umwimbu w'amatoni ashika 200,000 ku mwaka iryo naryo ngo rikaba rizokugururwa mu kwezi kw'indwi uyu mwaka avuga kandi ko bategekanye no kubaka irindi hinguriro mu mabanda rizotanga amatoni y'ifumbire angana n'300,000 ku mwaka Jean-Pierre Nzobandora avuga kandi ko uwo mwimbu uzoba wiyongereye ku wari uhasanzwe ungana n'amatoni 350,000 y'ifumbire ngo bazoheza rero bace bashora mu bigo byo hanze ifumbire kugira ngo baronke amafaranga y'agaciro bakeneye ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro.
Zeno Nzambimana tugukengurukire tuve hiyo mu bumanuko bw'igihugu dukubitire hariya mu buraruko mu gisata cy'imibano aho amaritiro arenga 2,300 y'inzoga zitemewe n'amategeko niyo yasheshwe ku mugoroba w'akuru wa gatatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Butanyerera ajeje ubutungane ari kumwe n'abajeje intwaro. Iyo nzoga itazwi ubwoko bwayo yariko irakoregwa mu ruganda ruri muri quartier w'Indora iri muri commune Kirundo. Siriake niko yagize ahamagarira abanyagihugu bihereza bene izo nzoga kwitonda babanze barabe ko izo nzoga atabunenge zifise zitotuma zibononera ubuzima bwabo. Ino nkuru tukaba twikesha mugenzi wacu Anyesi Ntawumpagaze.
Nkuko bishikirizwa na Siriake niko yagize ico gikorwa catunganijwe mu ntumbero yo gutuza abenga inzoga zitemewe n'amategeko atambusha bafise. Akamenyesha ko muri ico gikorwa begeranije amarudipe arenga 5 arimo ubwoko bw'inzoga butaramenyekana bakaba begeranije no mu mabotike atandukanye ari mu gisagara ca Kirundo imifuko igera kuri 14 irimo ubwoko bw'iyo nzoga aho basanze buri mufuko urimo uducupa tugera kwijana na 50 cico kinyobwa. Siriake niko yagize amenyesha ko nye nugo ruganda Sirasi Nkengurukimana batazira Sadede yakora iyo nzoga ataca ngombwa afise kimwe kimwemerera gukora iyo nzoga kiretse urupapuro rwerekana ko yasabye uruhusha mu kigo BBN go gukora ivyo binyobwa ariko atanyishu yari bwahabwe. Siriake agahamagarira abanyagihugu bihereza bene izo nzoga kwitondera babanze barabe izo nzoga ko atabunenge zifise zitobasinzikariza ubuzima kuko hari ivyo basanze muri iyo nzoga batashoboye kumenya ivyo ari byo. Agasaba bene izo nganda kubanza kwihutira kurondera impusha zibaho uburenganzira bwo gukora kuko amagara y'abantu atari ayo gukinira ko. Mu Kirundo Anyesi Ntawumpagaze ku bwa radio Isanganiro.
Bamwe mu banyagihugu bakorera umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku makinga kuri station iri muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura baranegura ko basabwa kuja mu mashyirahamwe yabo ku nguvu batabishaka. Abaganiriye n'Isanganiro ku wa kane bidoga ko basabwa kuriha amafaranga 15,000 yo kuriha imbuga n'ikarata yerekana ko uri umunywanyi. Ni nyuma y'inama y'umutekano mu kwezi kwa kabiri yahuje abakorera muri ico gisata bo muri commune Ntahangwa kubijanye nayo mashirahamwe. Abanyagihugu basaba umushikiranganje gutwara abantu n'ibintu gutanga umuco kuri ayo mashirahamwe. Ino nkuru tukaba twikesha mugenzi wacu Alexis Ndayisenga.
Abatagisive urabizi ko turi nshonje twemerewe na
cyose hamwe narishye 2015.
Aha ni ku mbuga y'abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga kuri station muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Bamwe muri abo baranegura ko basabwa kujya mu mashirahamwe batabishaka. Ku ruhande rw'abataraja muri ayo mashyirahamwe babona ko ibyo bitagamije kubateza imbere.
Bijanye n'akazi kacu bagomba kudushyira amashyirahamwe ku nguvu mugabo twebwe twarabanki barigeze no kuduhenda ngo badufitiye akamaro bw'umutagisivere ngo akomeretse cyangwa akagwara ngo baravuze ikintu bamufashe ariko twasanze kuduhenda.
Akazi kacu nakazi menga gafisa abantu akabonye mu murima wo gusoromamwo tubwa mbere baraza ati dushaka kugira solidarite y'abatagisivere ati ku buryo uzogisanganya afashwa ariko nta mutagisivere n'umwe yigeze afashwa. Kenshi twanagira n'amasanganya turiko tunegana abo bakozi ba bo bashika bagutoza amafaranga ku nguvu kubiki ngo bitasebe inguzo grane nta kintu nakomeye byatumaye aho bakugongaho uribako ujya gatongo kawe ka ruguru nta muntu n'umwe turabona afashwa ngo yagize isanganya bamugonze agiziki
naho bari baragerageje kutwigiza n'inyuma abavuye hariya baraje turabakira baraza ubu twamaze kumenyera. Je ntangwe kumva bavuga ngo amashyirahamwe twebwe ibintu by'amashyirahamwe nta kintu na kimwe byigeze bitwungukira kandi ndazi na leta nta kintu na kimwe byigeze biyungukira.
Ku rundi ruhande abamaze kujya muri ayo mashyirahamwe nabone bidoga ko atakarusho babibonamwo.
Ishyirahamwe sinabaye bugenjiremo ahubwo bafashe ku ngufu kugira ngo ushobore kubijyamo ku ngufu naraduze ndashika kumutakura usanga n'abandi bariko barabafata mugingo turiko turavuga n'umukire kugira ngo nyine ndamutware baca baraza baca barafata ikinga barari inyaka ngo ninza n'ibiranga ikinga nabaza ati ibyo biranga ikinga ni ibyaha ikarata yo kunyonga ngo kugeza umwanya rero bayo tayifise ngaha ikinga ngo ryagenda mu izone guhera uwo mwanya nyine ikinga baca bari inyaka barisuma baritwara mu izone bari bi ngo banza kugura iyo karata ngo conongera ndihe n'imbuga cyose hamwe narishye 2015 ikarata nayiguze 5,000 imbuga ndayiri inoti ya 10
kubgabo ngo boguma bari amafaranga abasanzwe bari ha kumwaka kumwaka ngo kuko yo yajya mu kigega cya leta
nimba igitasi cyo kumwaka turemeye kukiriha kuko igitasi cyo kumwaka twamye tukiriha na ruguru hose niba tureke twikorere havyo dukeneye by'amashirahamwe kuko nta kamera bidufitiye
ico tuzori hari njo itasi y'2000 cha leta kwa leta n'umubyeyi twazi uko cyitu mare tubatukize gwa amashirahamwe tazi yazana nari nyungu z'abantu bamwe bamwe twe turayiyamije gose ntana yo tuzigira tweme
ico gitasi cy'2000 kuko nayo umuntu agiye ku muzinda hari gihe nyina bagufatira abantu makavaho kirishye aho ntangorana
abo banyagihugu bazamushikira nganje yo gutwara abantu n'ibintu gutanga umuco kubijyanye nayo mashirahamwe nayo urongoye urunani rw'amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga sotavebo Emmanuel Nimbona yamenyesheje kazogira icyo ashikirije ku makuru yacu yo hanyuma
tubandanije n'ano makuru akazi karasubiye gutangura kuva kuri wa gatatu ku barundi bagiye kwisumamo iduba yi mu gihugu ca leta zunzu umwe z'abarabu nkuko abarundi bari muri ico gihugu bavyemeza bashimira imana ko amabombe yatewe ku kibuga c'indege y'ico gihugu atamurundi yahitanye canke ngo akomereke kandi ko umutekano uri kuragaruka umwe muri abo barundi yavuganye na radio isanganiro akavuga ko imisi itatu bamaze bataja ku mirimo bizeye ko bazoyihemberwa tumutega biri
Abarundi twagiye kurondera ubuzima nga mu gihugu cya Dubai turaho tumeze neza turashima Imana kubera ko icambere twese dugikomeye ata muntu numwe yahitanye n'ibi bisasu bimaze iminsi bitegwa hejuru hejuru y'iki gisagara twese turakomeye ntawakomeretse ntawahasize ubuzima twese tumeze neza icyonye n'ikintu cyo gushimira Imana hama rero muri rusangi umutekano wacu umeze neza umutekano wacu umeze neza aho dutuye haba abari Abu Dhabi haba abari nga mu gisagara cha Dubai haba abari za Sharja twese tumeze neza kuko turahanahana amakuru kandi turumvana cyane nta muntu numwe yagize ikibazo yego nta muntu numwe yagize ikibazo hama rero igihe bitangura igihugu cyaciye gitanga karuhuko ku bakozi bose kugira ngo ishobore guhangana kwanza n'ivyo bisasi byariko biraterwa kuri iki gihugu baratanze kiringo c'imisi itatu kugira ngo babanze bahangane n'iki kibazo
amakuru yo mu makungu
Amakuru twari twabateguriye kuno munsi wa kane tuyasozerere mu yavugwa amakungu aho mu gihugu cy'u Rwanda sentare nta inyuzwa y'ico gihugu yarize ibijyanye n'iyunguruzwa ry'urubanza gutavuga rumwe na leta Victoire Ingabire yahagarisiwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka weze 2025 Victoire Ingabire akaba yahagarisiwe igihe yari yahamagawe na sentare kugira agire icyo ashikirije ku byagirizwa abanywanyi biwe bari mu minwe y'ubutungane nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'Abafaransa RFI ibyashikirijwe na Victoire Ingabire ngo vyari gutuma haba imigumu ko muri ico gihugu hari nawo mpamvu sentare yaciye ifata ngingo yo kumuhagarika inyuma yo gukorana kuri uno wa gatatu kwabagize sentare nta inyuzwa kubijanye n'urubanza rwa Victoire Ingabire ngo bitegekanije ko iyo sentare izoshikiriza ingingo yayo kwigenekerezo rya 27 kuno kwezi kwa gatatu na igisirikare ca Israel cabandanije mu gitondo cyo kuno wa kane kwigenekerezo rya gatatu kuno kwezi kwa gatatu ibitero vya kozwe n'abasirikare bagwanira mu kirere mu bice bitandukanye byo mu bumanuko bw'igihugu cha Iran amakuru atangwa ni radio y'Abafaransa RFI yavuga ko ivyo bitero ko bibaye mu gihe n'igihugu cha Iran kimaze iminsi kirungika ibisasu byo mu bwoko bwa misile mu gihugu cha Israel nkuko vyemezwa n'igisirikare cha Israel hamwe n'ibimenyesha makuru vya leta ya Iran inyuma y'amasaha arenga indwi hari agacerere kunono wa kane Israel ngo ikaba yazindutse n'acu cagira n'amabombe mu gisagara cha Tehran hamwe no mu micungararo yacu Amakuru dukesha itororokanizo ry'amakuru rya leta ya Iran avuga ko kuva Israel na leta zunze ubumwe za Amerika batanguje intambara ngaho muri Iraq kuva ku igenekerezo rya 2008 kwezi guheze kwa kabiri iyo ntambara ngo imaze guhitana abantu 1045 igihugu cha Amerika kikamenyesha ko kimaze gutera amabombe ngaho muri Iraq mu bibanza birenga 2000 Nino ngaha rero duciye turangiriza hano makuru twari ko turabashikiriza mu rurimi rw'ikirundi ndabakengurukire mwebwe mwese mwari mu yateza biri ndanamushimire na Eric w'Imana yatumye hano maju yabashikira aho mwibereye hose yatatunenge na gahwane
Jean-Marie Vianney ngenda kumana